Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'Estato Kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com miriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvugana n'umwe mu rwaruka rwarundi ku kibazo nkora mutima gihanze urwaruka rwaba urwarangije amashuri kaminuza canke urutayarangije nkuko bizwi mu Burundi heka no mu bihugu byinshi byo ku isi turetse nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rwaruka carabaye ingorabahizi. Umutumire wacu rero mu kiganiro cyo munsi yarangije kaminuza mu Burundi mu mwaka w'2018 kuva icyo gihe nta kazi kaboneka yigeze aronka naho atahengeshanya gusaba ahantu hose akumvise. Lionel Ndayizeye aherutse kwitangurira umugambi n'umugwiza tunga kuko avuga ko yategeye intambamyi zamutuma adashobora kwizigirwa n'amabanki ngo amuhe ingurane. Muri iki kiganiro rero aratubwira rimwe mu bintu yatahuye hamwe n'ibintu yategerejwe gukora kugira ngo ubwenge yarahuye muri kaminuza Université Lumière du Burundi ya mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura bube ingira kamaro. Ndayize araheza rero agire icyo yunganiye urwaruka ruri mu bibazo yahoramwo kugira ngo narwo nyene rwisuganye rutangure imigambi yo kwiteza imbere aho kwama ruzera inze hamwe n'ubuzi butangwa na leta butaboneka. Twatumiye kandi Professeur Lionel Remesha, Executive Director and Global Consultant afise ubumenyi mu bijanye na entrepreneuriat, ubumenyi mu kwishingira imitahe, gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga. Remesha yigisha muri kaminuza Alliant International University naho ni muri gisagara cya San Diego muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naheza nawe nyene rero agira icyo avuze ku kibazo cy'ubushomeri gihanze urwaruka yongere atubwire n'icyo urwaruka rwokora mu kugabanya ikiringo cy'ubushomeri. Reka rero ndabahe ikaze mwese uko muri babiri mwese ndabona ko mwitwa ba Lionel. Ikaze mwese. Uraho Lionel. Ndayizeye.
Yego, namahoro tukishimana. Yego.
Professeur Lionel Remesha namwe mura.
Ego cyane Frederic.
Mwamaze kuvyuka. Mwamaze kuvyuka aho muri California. Tukani turaba.
Ego twamaze kuvyuka. Ego muri Samoa muri Toronto.
Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Reka dutangure rero kuri Lionel Ndayizeye. Yeah, tubwire ukuntu yashoye kwiyungunganya muri iki gihe araheze imyaka itari mike ubuzi baraburonka ariko budashemeye kandi mu utamaramwo igihe kirekire. Ikintu cyaborohereje, ikintu cyatumye mushobora kuronka akazi eka mukaba mutangije ibikorwa muri ko muratubwira muri iki gihe ni nk'ibi ibintu mwakoze n'ibi urwa rundi rwaruka bwomenya?
nuko umuntu abivuga nuko umuntu abikora buriya nimuvuga ko ari ikibazo gihanze muvuga isi kubera mu bihugu ibyo aribyo byose kuronka akazi biba bigoye rero hari ibyo kugerageza guhimiriza urwaruka bavuga ngo tukihangira imirimo nubwo biba bigoye mugabo ukiva mu ishuri kubera utabuze itera ingene imeze urakoresha uburyo bwo ari bwo bwose umuntu akoresha bwo kudepoza wumvise akazi ahantu ahantu hace nkihariya ukadepoza mugabo rero uko ibintu byahindutse ntibyamabyereye uyica nkuriya kubera hari igihe umuntu buriya umuntu avuye ku ishuri hariho ibintu byinshi asabwa kugira ashobore kugira agire icyo bita no kwita integration professionnelle iyo rero iyo integration professionnelle uno munsi hariho amashyirahamwe amwe amwe abikora kugira ashobore gufasha abandi abanyeshuri baguye muri za kaminuza bashobore kubafasha kuko baba badafite byinshi bashobora kubafasha juste kugira bashobore kugira iyo integration professionnelle rero ufite ukuntu ubona ubuzi bwabuze ngahaca reka mfatire ku gihugu cy'uburundi tuba tuzi ubuzi bwarabuze umuntu ashagira iyo entrepreneuri ya nyine juste kuba ashobora kwiteza imbere ntibyaba byoroshye ahura n'ibintu byinshi ahura n'amastake menshi kugira iyo entrepreneuri ikunde kuko cyane cyane mu Burundi ebwo navuga yuko utari kubona abakwiye ariko neza opportunity zitahari mugabo zirahari mugabo ni uko abantu benshi nabo baba batwitangiye imbere atapfuri baba bafite kugira ashobora kukubwira ati mbega wewe kugira ushobore gushika aha hantu ugeze ko mbona wewe byakunze byagenze
gutyaakoresha
terme akubwira ngo ni ugukora cyane mugabo ntashobora kukubwira icyo wategereza gukora
Lionel muravuze ego irakunda muravuze obstacle intambamye mwahuye nazo murasha kuducira ku mayange
ego intambamye tuvura nazo ngaha icambere na mbere nuko tugugwaruka muri twebwe ha kuri dufise rero buriya ikintu cyo cyose wakora kitarimo kuri usanga ibintu byose icyari kubiragenda nta cyizere badufise ko abo bateye imbere bashyitse kure nta cyizere badufise ko amabanki nta cyizere icyo kimwe n'iyi burayi iwanyu za amerika iwanyu iyo za amerika iwanyu ibyo twumva nta jonsi ndashikaye muve ibyo twumva turumva yuko hariho kubera leta ifise uko ingene ishera abanyagihugu ikabivuga ati abanyagihugu dufise naba ukidepurasa wowe ukavuga ati nakayidepurashije muri no vile muri no eta bakakumenya tuge ngaha mu Burundi kiba nkuzikindi Bujumbura nkaca nkamuri muyinga nta muntu numva amenya ko ndi muyinga rero nkaca bituma uca usanga amabanki nta cizera afite hariho ubuhemu rutwara turafite ibintu dukoresha by'amafo pake kugira dushobore kuronka amafaranga mu mabanki ugasanga amabanki arabidekuze mu nyuma ugasanga bataye mu mpimba ufite imanda zikaba ari zo nyinshi ziza no mu masentare rero novuga yuko icambere na mbere tuvuge urwaruka muri twebwe tugomba gutunga n'ingoga na n'ingoga tuyakoze tukagomba kwakira n'ingoga ugasanga rero niyo obstacle ituma yononera na wa muntu afite umugambi ugasanga nuko yaba finanse ugasanga nuko umuntu afite umutima wo kuwufinanse kuko agati mbega uri muntu hamwe no finanse umugambi wiwe amafaranga yakoresha ugasanga turabuze naho dukura twebwe itara ry'umuntu ashobora kutumurikira ati buriya ibintu byose bishobora gukoreka kuko aha mu Burundi hari igihe usanga mbembe n'abaturuta bateye imbere nabo nyine bakora amanyanga bakora ibintu bitameze neza bigatuma tura naho dushobora kurahura kubera natwe dushobora gushika ku rugero tuba tugomba kwitoza gushikako
hari n'ikindi kibazo muvuga ko gutegura umugambi ukawutegura neza ukawandika neza bishobora gufasha nk'amabanki kuguha ingurane murasha kutubwira ukuntu mwabigejeje
ego umugambi icambere na mbere novuga yuko reka adari kuvuga umugambi kuko imigambi abayifite ni benshi abayitegura ikanka ni benshi reka manze mvuge kuri personalite y'umuntu eske wowe ugomba gutegura umugambi ukawutwara muri banki kanaka ukawutwara mu ishyirahamwe kanaka ryo guhereza ubufasha jisite bw'abashinzwe gufinansa ni giki wabereke igiti wabereke n'icyo wabwiye kugira ashobore kutwemera yuko wowe udashobora kuwufinansa icyo kintu kugira ngo twese tukibaze nubwo tukibaza nubwo tukibaza kuko amafaranga nubwo tugomba gushira imigambi nubwo tugomba ko bafinansi imigambi yacu turi bande personalite y'iwacu ubuntu bwacu n'ubwahe bwo gufinansa miliyoni ijana ubuntu bwacu n'ubwahe bwo gufinansa 50 million nicyo kintu cya mbere nakwereka ko tugomba kugira he reka tumanze twiyereke ubuntu twe dufite rero buriya twebwe natwe imigambi myinshi uhora wumva ibiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu ahora akoresha akavuga ati bakavuga jewe ndafite imigambi n'iyi mugabo ugasanga aya mafaranga ahantu ariko araja ntihariko haraboneka hariho amafaranga aratanzwe mugabo niwerekanye ko mbere yakoze
reka ijambo profesa Lionela Remesha umuhinga cyane cyane mu byerekeye ubutunzi no kugwizitunga entrepreneuria arafise yumvirije zimwe mu ntambamyi mwagize mu gutanguza ibikorwa byanyu eka no mu kuronka akazi n'ibintu bamenyereye yamayabonye ahantu hose Professor Lionela Remesha ikintu mwubwira nka Lionela ndayizeye muri iki gihe mwumvise ibyamushikiye ni nk'ibi
ego cyo kibazo n'ikiza cyane kumene ibintu bimeze cyane cyane ibi akazi kataboneka ari kenshi si mu Burundi gusa mu bihugu byinshi iyo ntambamye yarahabaye iriko irahaba ariko cyane cyane duhereye nko ku rwego rwa Afurika ho rwego rwa Afurika igitigiri cy'abanyagihugu caraduze cyane kandi kizo no muri kazoza urabona ko kizoduga gusumbye igitigiri cy'abanyagihugu no kuvuga yuko cyane cyane urunganwe ni igitigiri cy'urunganwe ni runini cyane kandi ruguma rwiyongera cyane rwose ku buryo ubuzi buhari mu bihugu byinshi ntibukwiye nicyo gituma ubu bahimiriza abantu barondera akazi cyangwa biyungunganya uko ngene nabone bashobora kugira imigambi yabo yo kudandaza nabo bagatanga akazi urumva no guhindura kumwe n'abantu biyumvira kuko kera umuntu yarahereza amashuri hanyuma akaja kurondera akazi ari muri leta ari muri prive ariko ubu ariho rero no guhimiriza ko akazi si kenshi cyane ariko no guhimiriza abantu kugerageza kwiyoorganiza agatangura kugira
ibintu nk'ibintu rero byo babisabwa kugira ngo umuntu atanguze umugambi n'ibintu uvuye nko mu ishuri muri kaminuza utabuzi ibintu umuntu yo kwisunga kugira ngo atanguze ibikorwa byiwe kugwiza itunga cyane kwikorera byo bankibihe Professor Lionela Remesha
ego me icyo ni kaza cyiza kuko menyigisho zitangwa mu mashuri nizaba zitarahinduka zirakwiye guhinduka agatangura kuza barigisha abanyeshuri n'ukungene bashobora kwiyungunganya mu gihe ariho nk'abashaka kurondera akazi ariko ariho n'abashaka kwikorera utwabo ukwikorera akazi k'umuntu nuko umuntu araraba ikintu akunda hari igihe ushobora no kudandaza ikintu kizi hariho nk'umuntu ashobora kuba yarize iby'ubudandaji cyangwa yarize ibindi ariko ugasanga hariho nk'umwuga afisemo ingabirano ariho nk'abantu bafite ingabirano mu bintu tuvuge nko kubaza bafite ingabirano mu bintu byo gufotora kugira amavideo ibintu by'indimo ibintu izindi ngabirano ushobora gusanga atanaronse no mu ishuri icyo kintu rero cyiza ni uko izo ngabirano urazikorera ko ubonye yuko hariho ikintu ubona ko ushobora kuba urusha abandi washobora kukigurisha aho rero nicyo ukorera ko gatangura kugira ukabirde ukubaka umugambi wawe nka business model ukavuga ukuje ni kombona ikintu nshobora gutanga ico imisho ishobora kunyinjiriza none uno dandaza ko arihe nobasanga he cyangwa abo dushobora kuja hamwe tukagira uyu mugambi ni bande nobakura he aho rero niko umuntu atangura kwitegura kuko nk'ibyo yavuze byo kuja mu mabanki hari igihe bigora ubwiye uri wenyine ariko mugiye muri benshi mwagiye hamwe mwageze ishyirahamwe biroroherera amabanki guha amafaranga ishyirahamwe kuruta umuntu umwumwe yagiye adafise
cyagwateriza ivyimbiro vyiza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Tala Natanaela muraho turi kumwe na nibaza ko turi kumwe muri iki gihe iyo telefone yo yagiye turi kumwe na Irambona JP muraho Irambona muratwumva
sabwe
muri he ga Irambona
Karosi mu Burundi.
Muje ahantu atari induru kugira ngo mushore kubaza ikibazo neza tucumve hanyuma babayishwe. Ndabona Irambona kire ahantu hari induru reka turuhe ijambo Elise Mbonigaba muraho.
Amahoro cyane.
Muraho murakomeye.
Trawe.
Muri hehe?
Ndi mu Burundi ahantu bita Ubuhigi Karusi.
Ni byiza cyane rwose reka rero muje mutuge ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro turi kumwe n'abashyitsi abatumire babiri.
Mu bisanzwe.
Yego.
Ndabaza uwo muhinga.
Yego.
Professor.
Yego.
Iyo umuntu afise ubumenyi si ngombwa ngo ubumenyi bwiwe bubereze kuko hariho ibisabwa kugira ubumenyi bwiwe buje mu ngiro urashe kuba nk'akaro numvise yafatiye ku byo kudandaza urashe kuba ufise ubumenyi bwo kudandaza ariko ukabura umutahe nubwo mwoja muri ya makoperative banki ntishobora kubagurana ta atangwa ati mutanje rero mwice gihe cyari gorana ko kubera byangwa ati atagumishora kuronka sinza aho icyo dufasha
ego me ka atra icyo kibazo turagi ha professeur Lionel le Michel ko reka na Lionel ndaize atangura tubwira ingenzi byamugendeye ikibazo cy'umutahe kugira uwo nk'umutahe byakugendeye gute mwatubwiye ko mwamaze igihe kirekire mugerageza kuronka umutahe kugira muronke byagenze gute
kugira umutahe uboneke nk'uko yahejeje kukibaza kuri umutahe uboneke ntibyoroshe numvise na profesore ngaho yavuze yuko ushobora navuze yuko ushobora kuja hamwe n'abantu batanu cumi ndabo nokwibaza yuko aha mu Burundi ni ikibazo mbere novuga yuko imanza nyinshi ihari muri make ntare n'ibyo zirimwo z'abantu bagiye hamwe bagakurikiza amafaranga mu nyuma bakayiba urumva yuko kwa kundi kujya hamwe kwa kundi gushyira uburyo hamwe kwa kundi gukora imigambi y'abantu 50% muri hamwe mu rwego urumva yuko nibangaruka kwica kindi nyuma buri ugomba gukora umugambi urategura umutima ukiyumvira ati eske jewe ngomba gutegura umugambi mfise target yahe niyo kugira negeranya amafaranga y'abantu niyamara gukwiza miliyoni 500 ndetse n'umuka cyangwa ngomba gukora umugambi hama hakabaho na suzi evaluatio nicyo gikunda kutugora twebwe ngaha mugabo kuronka uburyo jewe nk'uko mwabivuze namanje nk'uko mwavuze kiri igihe kininiya umuntu urarindira ukamanza kwerekana fasi icyo wowe uri rero umuntu baravuze ati reka tugerageze umuntu ya mbere barampa akazi ndagakora ibya kabiri barampa akazi ndagakora ndabahereza raporo hama tumaze gukora na rimwe kabiri gatatu kane baravuga cyane kuri umuntu urabona yuko umuntu afise hari icyo nabereka rero valeur rw'ibyo nabereka mu nyuma ndajya mu ibanki iyo banki nderekana amaroferanse nyuma kimwe na kumenya uwo ndiwe urabaza naka murabaza naka murabaza naka abantu bose kubona twakoranye neza nabereka ko ari umuntu n'umuntu mfite umutima bashoboye kubavugisha baravuga ati uwo muntu turamuzi akora uku akora ibi imigambi yiwe akora neza ubwo murumva yuko amafaranga narose uwo mutahe hari icyo
Professeur Lionel Remesha irambona yabaje kibazo gihambaye cyane gose cy'ukwizigirwa kugira ngo umuntu aronke mutahe hanyuma Lionel ndayizeye nawe aje kutubwira ukuntu aje kutubwira ukuntu harimo intambamyi ikibazo cyo kwizerana mu kanya gatoya cyane gose icyo kibazo mukivuga kwige
ego Lionel ndayizeye yabisiguye neza ukungene monambi yose y'umuntu ashobora gutangura kudandaza umuntu ahera hasi niho ujya uvuga ngo igiti gihera hasi umuntu ahera buhoro buhoro ariko igikorwa cyose bamushinze akagikora neza kuko udandaje ku ikintu wa mbere umukoreye neza arakuzanira n'abandi akakuzanira n'abandi iyo urero umaze kureba abakiriya benshi iyo ufite abakiriya ushobora kwerekana banki barashobora no kuguha umutahe bivuye kuko umwene babona ukora akazi neza urumva n'amabanki no kuyumva nayo kuko iyo umuntu batamuzi batarabona ibikorwa byiwe biragoye kumuha amafaranga menshi bashobora gutanga make kugira babanze bamwige bavuge okay hera umugambi turabe gira tugire make make turabe tugende turongereza ari uko tubona imigambi iba yongerekana iba myinshi nicyo gituma rero muri icyo mu kibazo cy'imitahe iyo ikibazo cy'imitahe kirahari n'umuntu iyo yanditse imyiteguro y'ukumwe nazogira ubudandaje ariyo business plan arashobora kubona okay nko mu myaka ibiri itatu aha niho nshaka kuzanigereje ariko ntangura gute ibintu byose bikagira intango ariko bigatangura buhoro 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 ukorana n'abantu neza ukora ibikorwa neza ushinzwe ukabikurikirana
hanyuma
ukagenda uratera imbere buhoro buhoro ego
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Twagirayezu Marcela mwiriwe neza
Ndiwe neza Federico.
Ndiwe neza Munihega Marcela. Twibutse.
Ndi Kigali mu Rwanda ndashaka gutanga igitekerezo kubijyanye n'iposte n'aba batumirwa muri kutuganira ku bijyanye no kurangiza amashuri abantu bakagura akazi kandi wize bariha.
Yego.
Umwe na umwe yabatanabonye nimero zarakirukanwa. Ariko ntekereza ko muri iki gihe amareta hari ikintu akwiye gukora uburyo aya mashuri y'ubumenyi ngiro mu Rwanda tuyita TVET cyangwa se TFS bitewe na aherereye ku buryo hariho n'ishuri rikuru rya Rwanda Polytechnic mashuri makuru y'ubumenyi ngiro ntekereza ko haba mu Burundi mu Rwanda wenda ho tumaze kubiteza imbere hari ubumenyi bumaze kugeraho nifuza ko amareta ateje imbere ubumenyi ngiro noneho abana barangiza kwiga tronkome mu mashuri yisumbuye igice cya mbere no nibura ya myaka itatu yindi bakabasha kwiga amasomo ya tekinike byajya bifasha abantu kwihangira imirimo kuko nakazi kabonetse muri leta usanga akoze ikene wabo akamwana wa mama ugasanga kubona akazi biragoye biturire biriho ubu murabona mu buzima bwa leta noneho rimwe nari wajya no kwinjira mu kazi ka leta bakaza bashaka experience kandi experience niho umwana avuye ku ntebe y'ishuri ya experience ntayo afite noneho amwataye bakure ngo akure amaboko mu mifuka akore ashore imari nawe ubwo ku giti cye bikaza kurangira aribwo bavuga ngo ndangije imyaka itatu ndangije kaminuza ine itanu itandatu nifuza ko abana urwaruka urubyiruko ruri kwiga muri iki gihe rukwiye guhanga amaso amasomo ya tekinike kuko iyo urangije tekinike ujya hanze udashaka akazi ahubwo gutanga akazi niba uri umwubatsi warize ibintu by'ubwubatsi ujya hanze ujya ku mashantiye niba warize food processing ujya hanze ujya kwikorera utuntu duciriritse kandi tukuzanira amafaranga noneho mu Burundi hariyo kiriya kigega payeshi wamara gukora umushinga ukitura cya kigega nk'uko mu Rwanda tugira BDF ikakwegera kikaguha umutahe w'intangiriro nawe ukabandanya ubuzima bikabasha gutuma ubasha gukomera ntekereza ko ari cyo kintu kizagabanya ubushomeri noneho naba nk'uyu mwatumye wihangiye umurimo nawe yamara kwihangira uwo murimo ntawikubire mu gutanga akazi mu gihe hari abandi yakoresha nawe ntakoresha ikene wabo ngo azane ibya kamwana wa mama ahubwo azakaza abantu abona bagakwiye nuko mbyumva byatuma ubushomeri bugabanuka mu rubyiruko
murakoze Marcel Twagirayezo kuri icyo cyumviro nashaka kandi nshandagiha na Lionel ndayizeye mu Burundi nkuko Marcel abivuze amashuri shingiro avuga ko ashobora gufasha kugabanya ubushomeri kana ya mabanki turazi ko hari banki iha amadini urwaruka ibintu byifashe gute ndayizeye iyo migambi yoba ifasha mu kugabanya ubushomeri mu Burundi
nari navuye ku murongo sinzi ko munsubiriramwo
hariho umunywanyi w'iradiyo y'ijwi rya Amerika twagira Yezu Marcel yariko atanga icyumviro avuga ko mu gihe habaye amashuri shingiro menshi akaba na banki itanga ingurane ku rwaruka ruheje amashuri bishobora gufasha mu kugabanya igitigiri cy'abashomeri byifashe gute ayo mashuri shingiro ariho mu Burundi ibanki itanga amadeni iriho byifashe gute
ego mu Burundi amabanki atanga izo ngurane ku bajene no ku bantu bafite bihangira imirimo arahari hariho ngaha meme n'ikigo umukuru w'igihugu yatanguje cyitwa Paege cyoba gifasha mu gutanga ubwo buryo mugabo hose buriya nubwo tuba tugomba tuze tu abarundi tuze tuvuga n'ukuri tuze tuvuga ikintu kugira dutore inyishu tuze dutanga solution apana kuvuga ibintu bizoba cyane tuvuga ibintu tuba twifuza ko biba buriya yavuze yuko ukuri no ukuri n'ubuntu ni ikintu kiba kiriteze mvota mu mitima yacu meme na mabanki ayo mabanki atanga ingurane eske izo ngurane zihabwa abande eske imigambi bitunganijwe gute kuko jewe nk'ubu nk'akarorero hariho umuntu noba nakoreye abantu babiri nakoreye imigambi kandi nije nayanditse kandi ama norme nandikiye wa mbere n'uwa kabiri nicyo kimwe mugabo wa mbere baramuhaye uwa kabiri bamubwira yuko umugambi yawanditse nabi rero ibintu byo mu Burundi tumenyereye kuvugwamo ngo amarobingi ngo ikimenyane kiracari kihari rero biratugora kugira biva nyacyo tumusanga abantu benshi badabukiwe reka niba by'ukuri leta yagize iyo initiative yo kugira ishobore gufasha ubwo rwaruka kugira rushobore kwihangira imirimo ruve muri ubwo bukene reka abo bantu leta iba yasize imbere bahagarare mu kuri reka baba bahagarara mu kuri barabe barabati by'ukuri umuntu yazanye umugambi ushobora generatrice de revenus ushobora gufasha abandi tureke ibintu bya kamwa naho mama mbega hari umuntu wiwanje yazanye umugambi uramumfashiriza kugira ibyo bintu bihagarare naho urwaruka bazokore ikintu kumva yuko rubinezererewe buri ahantu hari transparence umuntu wari wese yifuza aragira n'inguvu akifuza no kubikora rero ayo mabanki arahari na hariho bamwe aronka mukuru umva bituma bigaruka ahandi nyine nk'uko nabibonye usanga hariho kamwana wa mama wewe ni waronse ugasanga haronse babandi nyene bashoboye gushikirwa hejuru n'abana bacanke bariya nibaza yuko
Vuga ko twagira Yezu Marcela na vuga kamaro kamashure shingiro ico kibazo turakigaruka ko ariko nashaka tubanze duhi jambo Obasongo Mbasuga Alcantara muraho
Paulo Charles
muri hehe
Burundi Bujumbura
ni vyiza cyane rwose murafite kibazo murafite cyumviro turi kumwe na professeur Lionel Lemesha igisha muri kaminuza muri Amerika tukaba turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye ari Bujumbura Burundi duga ku jambo kibazo cy'imvira
ama ikibazo cyanje nagomba kubaza hanini ngomba kucerekeza ku umuprofeseur
yego
hariho ukuntu bavuze yuko ushobora gutanga imigambo ugasanga umugambi wiwawe ntiwemewe bivanye na kamwana wa mama gakorwa n'abo bantu baba bashize imbere kugira baze kuraba iyo migambi. Alo?
Alo, duga kujambo turakumva.
Mbega nk'umutafijwe ishika hejuru ni gikiyo shobora kubwira ababa baserukira ibihugu mw'ibi bihugu baba bavukamwo kugira ngo habe impinduka. Ikibazo cya kabiri nagomba kucerekeza kuwo Ndayizeye Lionel kugira ngo ashike ku iryo hangiro yihaye yabigenjeje gute. Murakoze.
Murakoze, murakoze Obasongo Mbasuga Alcantara. Ariko nashaka ndabona professeur Sanwagiye reka dutange ku kibazo kibajijwe Lionel duga ku jambo Lionel Ndayizeye kibazo Obasongo ababajije.
Nkuko nari nabivuze navuze yuko ata uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi umuntu agitangura nyine arahura n'ibibazo na kuva 2018 bikaba bikunze no munsi murabona yuko haciyeho igihe umwanya igihe kitari gito rero iki gihe kitari gito twebwe ico byadufashije twari ko turiga hariho amaherere twabayemo hariho twarasabye nkuko ukuntu nyene tukiyaza rata tukajya mu ma groupe y'abajeune twagenda tukakora imigambi abajeune bamwe baduha uburyo ugasanga havuyemo abajeune babiri muri ibihitiye bya Serbie ugasanga baravuye mu gihugu bagutwaye amahera bibye ugasanga n'abandi batwibye abandi batwizera baduhaye amafaranga barabuze abo bafata nabo bareka rero ikintu cya mbere na mbere nk'uko umuntu navuze yuko ngaha mu Burundi abajene benshi bafite imigambi mugabo ikintu cya mbere na mbere ava yuko uronka umugambi wewe wateguye umutima wawe gute eske urufise ufise ubunyabuntu urafise gutanga raporo y'uwo mugambi wawe mu bawufashije kugira ushobore gushika kure bawutanzemo uburyo watanze raporo ukwiri ufise target yahe cyangwa ufise target yuko ukora umugambi ukaronka miliyoni 100 hameje ukagenda kuronka visa ukagenda za burayi uje n'ahantu utazi ukaje n'ahantu kandi bari bagerageje kugufasha ukaronka amafaranga hakugira ukore ukayakuramwo uvatsire kanironderere mbe mu gihugu nomoke ngende rero ikintu cy'ambere na mbere nkuko nabivuze naragerageje umunsi kwerekana icondi valeurs yanje narazeretse lesible nshaka nareretse abo twakoranye barampereza amaproje yabo ndayakora ndabahereza amaraporo amaproje atandukanye 2, 3, 4, 5 hama mu nyuma ndavuga ati no munsi mfise uburyo buke babandi nakorera amaproje ndabashira ko nka personne de reference ndagenda muri banke gusaba uburyo hama banke irabona proje ziwanje irayisoma ndashyiramo n'ama personne de reference yaba abantu nyine barambwiye mu nyuma yo kuba ba contacts barababaza ati eske uyu muntu ko asabye uburyo bungana uko mwebwe mwarakoranye ibiki mubona ameze gute kwa kundi nyine nari naberetse ubuntu nabo bamvugiye neza rero nule jeune avant yuko dufataye amaproje yacu tugenda ku expose hana hariya reka tumaze twerekana ubuntu dabo no valeur zimeze gute mu kibano bwa bwizigirwa burahari canke ndiko nsaba amafaranga ejo ndayaronke ndarondiremo visa ngende hanze hama mpereyo ngende kurondira ubundi buziba hanze ivyo byose birakonta navuze yuko aha mu Burundi bitandukanye niyo za burayi burayi emwe ntuho batwara amafaranga uko nabyumvise muri 24 numva ngo baba gusize ku intoki
rero
nibaza yuko aha bitandukanye no ngaha mu Burundi wacu ifo yuko umanza kwerekana kandi urakora cyane ukerekana icuri kugira ushobora kuronka ubwo buryo
yego me ubasango mbasuga alcantara umunywanyi wacu yabaje ikibazo ariko nibaza ko mwibwe atari mwe mabivuze professeur Lionel Lemesha yari yavuze ko hariho akamwana wa mama akabasaba niba hari uburyo bwo gutera kamu abategetsi kugira ngo mu gihe hageze gutanga ingurane hageze gutanga eka ibisabwa byose ko kamwana wa mama ntikigere kabaho icyo kibazo mu kivuga ko ikindazi ko mutari mu Burundi kandi tutazi ngene byifashe muri kigi
ego icyo kibazo ni kibazo cyiza cyane mu gihe iyo umuntu ari karasaba nyine amadeni ayasaba banki iraraba amadosi batanze imigambi abantu batanze mu bisanzwe irayiga hanyuma bakagira ibyo bafatirako kugira batange ideni ariko mu gihe abantu bokumva yuko barenganywa muri iyo migambi niho nico bituma demokrasi burya ikomeye cyane kuko mu gihe nk'ico niho abantu bakwiye kuza baregera abo batoye hanyuma ababaserukira bakabibamenyesha bakamenyesha yuko hari ibintu bitagenda neza canke naho bituba bataba bazi neza uko biriko biragenda ariko bakavuga twaragize tushobora kubeza ko hari ibintu bitagenda neza mu birabe neza ko abantu bataba bariko bararenganya
ico
nico ushobora kubivuga ko abantu bagiye bagashikira abo batoye
abaserukira tubibutse ko muri kamera abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na umusaza muraho
amakuru
n'amahoro muri hehega umusaza
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige akagari ka Gihushi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
rero nambaye ndashimira abatumirwa cyangwa se umutumirwa kutubwira byinshi byiza kandi nabashimira n'itangazamakuru kwa muha umwanya mungana abashimira kuduha umwanya tukagira uruhare mu biganiro aho tuba duherewe ahantu hatandukanye nuko bashimira rwose
natwe turabashimira ko mwama mwakurikiranye radiyo Ijwi ry'Amerika ni nziza cyane rwose
ariko nkaba mfite ikibazo umutumirwa kuko ikibazo uyu muntu abajije hari benshi baba barije batashoboye kubona umwanya nabaza nk'umutumirwa urabona ko mu rwaruka ikibazo cy'umushomeri ni ikibazo kiri hose usanga barangije kwiga izo za kaminuza ugasanga kubona akazi cyangwa se ukubona nk'ingurane kugira ngo ingurane mu mabanki kugira ngo bihangire umurimo cyangwa se bagiye mu bikorwa bitandukanye ni ikibazo kugira ngo babone ingwate ese nkamubaza nk'ikibazo mfite arabona urubyiruko rushobora kugira ngo rubone ingwate kuko abarangije kaminuza tugerageje n'ibihugu byacu ni bakeya benshi bageze amashuri ya sekondari cyangwa se n'andi aba kaminuza cyangwa se arabona bizorora mu bihe biri imbere kugira ngo umuntu neza n'amakara gukora umushinga we noneho yorohewe no kubona inguzanyo mu mabanki kuko urubyiruko rukiranyiza kwiga nta ngwate baba bafite kandi banki zadusaba ingwate nase arabona yakorwa iki kugira ngo noneho urubyiruko rworohewe no kubona ingwate kugira ngo rwiteze imbere rusaba inguzanyo mu mabanki rwiteze imbere uko urubyiruko rwinshi nta ngwate ruba rufite rurangiza kwiga abashomeri nta kintu bafite kandi bakeneye gutera imbere atubwire icyakorwa kugira ngo noneho urubyiruko nazo gwisanga mu gutera imbere.
Murakoze umusaza kuri ico kibazo Lionel Ndayizeye muheruka kwica mu tubwire ikibazo cy'ingwati canke inguzanyo mu Kinyarwanda mwagitoye umuti gute?
Ego cy'ikibazo cy'ingwati, ikibazo cy'ingwati icambere na mbere reka nsubire no ku mabanki ngaha mu cyane cyane mu Burundi wacu. Novuga yuko hari abantu bashira mu ruhare kugira amabanki ntakure uko yategerezwa. Kuko aha mu Burundi nkuko nabivuze kamwana wa mama, aha mu Burundi naho nyine karonona karica. Umuntu ashaka kuba afite umugambi mwiza, mugabo kubera kwa kuntu nyene umuntu ataba afise uguhagarariye azwi, ugashobora kubura n'uburyo kubura ushobora gutanguza umugambi. Jewe nk'akarorero nta iyo ipoteke bavuga ntabwo nari ndayifise, ntabwo nari ndayifise, ahubwo ipoteke y'iwanje yabaye abo nakoreye amaproje, abo twakoranye, abanshingiye intahe, abanyavarije, niyo yabaye ipoteke. Rero kujya kuntu kujya kumenya ko ndabivuga ati ifo yuko ibyo dukora habamwo ubuntu, habamwo ubuntu, habamwo honetete, habamwo kuba wumva ufite icyo ugomba gushaka. Kuko aha mu Burundi basaba ingwati z'inzu, ingwati edari ibintu nk'imiduga ntibakiri kontako cyane, baba bashaka ikintu tera, baba bashaka inzu, baba bashaka parcel. Rero ngaha nta muntu yoheza kaminuza afite iyo parcel, nta muntu yoheza kaminuza afite iyo nzu ngaha mu Burundi ntibikunda. Ni ukuvuga icyo dukora ikintu kica kidufasha ni ukugomba uvuye muri uvuye ku ishuri ugomba kwereka wewe uri vanda ugakurikirana amaproje atandukanye, ujya mu maforomasi atandukanye, wowe maforomasi atandukanye ibyo ujyamo bya bindi bavuga ngo integration professionnelle, ucurana muri ibyo bintu byose kuko muri iyo integration professionnelle biga byinshi. Wowe ucuraba ati ese jewe ubona no uca wiha intumbero, jewe nojya muri ibyo ntuma jewe nokora yereka bajya kushoboye iki n'iki. Hama ukagaragaza nubwo ukaba yuko hubaho umuntu yo kuvugira kugira ushobore gushika kuri iyo nyunguzanyo nk'uko yabivuze kuri ayo makredi mu mabanki.
Egome professeur Lionel Remesha, hari ikintu gishobora kuba alternative, ikintu choza gisimbura ingwati ko kenshi na kenshi nk'uko Lionel Ndayizeye abivuze urwaruka nta kintu na kimwe abafite bashobora gushikiriza cyo banyingwati?
Ego ingwati urumva z'amabanki alternative isho icy'umuntu ikindi umuntu ashobora kwiyumvira ashobora gukoresha ni uko ufise umugambi mwiza kandi ubona ukomeye, urashobora no kurondera abanyamitahe, ari abagwizatunga, ari abanyamitahe, umuntu akabegera nabo akaraba ukungene ashobora kubamenyesha umugambi afise n'amahera bashobora kumufasha kugira batangure umugambi. Iyo kenshi ari umugambi ukomeye abagwizatunga baba bafite amahera bafite mu mabanki, nabone bumvise ko ari umugambi mwiza
barashobora
gushyiramo amahera y'umutahe. Icyo nacyo ni ikintu cyo guhimiriza abagwizatunga nabo ari aho ari ibihugu bitanguye kuboneka no muri Afurika, abagwizatunga baja hamwe n'urunganwe rufise imigambi myiza bagakora nabo bakazana umutahe, urwo runganwe rugakora uyu mugambi bishimye. Icyo nacyo iyo n'indi nzira nayo
ishoboka yego,
kandi inzira imaze gutera imbere cyane mu bihugu byinshi nko ngaha muri Amerika no mu bindi bihugu byarabaye. Abagwizatunga nabo bashoboye gufasha, bashobora kuraba iyo migambi y'ubwo rwaruka imeze neza, hanyuma bakaja hamwe bakabafasha gutera imbere.
Yegome tuyibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Evangeliste Pacifique kubwayo muraho
muraho neza
nziza cyane rwose muri hehe ga kumwayo
ni mutse bitoke cyarugo mu Burundi
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro
yego cyambe ni kibazo kanaza kuri cyumviro yego kashime cyane kuri kandi kanya kandi kanya mu bwoko bwa mutwe kwa dukwiye n'ibyo bwo kwatukara mu gihe kubona uko bitaba cyane cyane ko cyinjiye mu gihe cyo zita mu bwa kandi kandi ari gihe cyo kugaruka ariko rafisi banke cyo kwari ugaruka ariko akenshi ugaruka rwa mu ntara za ruguru cyangwa igisagara cya Bujumbura cyangwa se cyafite imiryango yawo mu gisagara cya Bujumbura ntabwo bafite ikibazo cyo kumenya no gutahura ingene iyo banki ikora ingene bashobora gushyira imigambi yabo nashaka gusaba amafaranga rero ikibazo ni inzira umuntu aba yashoboye kugira amahirwe maze kumenyesha cyangwa umuhinga ahari ko nta kintu kiganira inkeba ko hariho inganda hariho cyo kwita foromasiyo itari gusa mu gisagara cya Bujumbura cyangwa igisagara cy'igihugu nka Gisagara kimaze gutera imbere ariko hariho n'abandi bari hari inyuma y'igihugu cyane kandi nawe ni kugaruka rero mu gihugu hari ugiye kumenya ibisa birafite abashobora gutunganya imigambi aya ni yo bituma
ego musozere ku cyumviro ndumva telefone yanyu itameze neza cyane rwose mu kanya gatoyi cyumviro mwavuze ko musi cyumviro
icyumviro cyari cyo menye ko iterambere y'ibyumviro mu kwaza kandi ko cyumviro cy'ibyumviro byiza bashyikire bashyikire
murakoze Evangeliste Pacifique kubgayo reka Lionel ndayize ari Murundi atubwire ukuntu bigenda umushinga nahe kubgayo ariko avuga ko urwaruka rwo mu gihugu hagati rutaronka amakuru yerekeye ukuntu iyo bank itanga ingurane ikora hari ikintu mwamuzi ku byerekeye ukuntu amakuru y'iyo banki akwiragizwa mu gihugu cyose
ego ni ikibazo kuri example takubera navuga yuko aha mu Burundi abantu ntibakora ibyo bategereza kuba bariko barakora mu bisanzwe umaze kumva yuko kubera aha mu Burundi tutwibagira igihugu cyacu ahantu kigeze mu bintu byerekeye iterambere tajana n'abadushikiriye mugabo tuko byategerezwa rero kubera tujana n'abadushikiriye tujana nabo tubona usanga urwaruka rwinshi ruri inyuma rwasigaye inyuma ahubwo runiniya cyane kuko uno munsi urwaruka turiyumvira ati SK abari ku marezo sosiyo bangana gute usanga urwaruka bari ku marezo sosiyo usanga ari bake pahapo y'urundi rwaruka ruri mu novuga ruguru nkuko ahejeje kubivuga rero ikintu cyari gikwiye kubaho ni igiki nihimiriza sensibilisation iyo sensibilisation niba hariho novuga ikintu cyitwa page gifite target yo gufasha urwaruka kugira rwihahe imirimo hamwe bakayisponsoriza bakaduga hejuru esiyo page ijya kuri tere gushika hehe eske igenda kuri tere hehe igenda mu makomina yahe eske rafise visibilite ishika yabo ishika hehe nibangahe bayizi eske payeje izwi nabo n'abibujumbura gusa usanga mene nabo muri icyo kigo cya payeje batari ko barakora kugira bashobore gushikira ugwaruka niba bavuga ati twebwe twatanze amafaranga angana na emiliyare ugasanga bayihaye abanyabujumbura ega hari igihe usanga abanyabujumbura gusa aribo bayifise abanyabujumbura bagaca bakeya utuntu ruguru imburambya ingozi ndo ugasanga amafaranga aguma agaruka nk'ahandi nyene mu bisanzwe niyo isheke nta sivire evaluwasiyo iri ihari haba hakwiye kubaho sivire evaluwasiyo iri ndipure yinditse ku buryo ushobora ati ese amafaranga twatanze yarashitse kuri tageti turi yihaye yashitse muri banaka twashatse guhereza nibyo namamvuga nibyo namamvuga cyane mu gihe hagombye nyakuwa umukuru w'igihugu agombye gutunganya no vuga ibiteramo no vuga by'ugwaruka urabona yuko ari umugwenzi w'ugwaruka kandi by'ukuru ubona yuko ugwaruka ariko araruhereza espace mugabo ugasanga hariho abantu bakikuje no vuga batanga amaraporo ashikira umukuru w'igihugu ugasanga na mapesido raporo amaraporo ya fo kubera niba hahagurutse umuntu umwana wa mukuru atunga kanaka agahaguruka yuko yagize kuraye 20 kubera umwana w'umukuru atunga kanaka eske umwana wa Yohani ari mu buterere nawe ibujumbura mena haza na gakememe n'icyo cyapaheje takizi ari mu kinama ari kumuzinda ari mu dansora ari hehe adoshikira dogira umashyikwe yagute kugira nawe ashobora ku expose ikintu kubuze umukuru w'igihugu yocomba ibyo byose ni ibintu abantu bateza kushonga ni bateza kuraba rero novuga yuko abo bantu leta yahaye yashinze amabanga yo gufasha iki n'iki 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 nibaje kuri tere ugwaruka rurahari ugwaruka rurashoboye ugwaruka rufite imigambi eske ava yuko mwebwe mwumva yuko mufasha iyo migambi yabo mwebwe namwe muko mubabwira iki novuga yuko bira ni wa mugambo wakubwira ati erega hariho meme n'umuntu bakubwira ati hariho umugambi wo gufasha ugwaruka mugabo biguca hejuru byirenganira mugabo ko yatahimiriza byabayeho kubera atabajene batahimirijwe kubera batabigishije iyo education financiere mwebwe mubabwira bazane amaproje nta education financiere yabayeho turakacagenda kwigurira ibyo bashaka ugasanga ahubwo ndakenera yuko ejo nk'uko mama mubikora ngaha kuri Voda Amerika ejo muzozane uwutwara nka page hama aze avuga ati twe twaratanze amafaranga nuko kandi twari dufite target yo gushaka kuri yarashyitseko cyangwa ntiyashyitseko sizego ribasaba tubwire byagiye biragenda nzomenya nka jewe kubera nababwiye yuko uburyo nakoresheje uburyo ndiko ndakoresha nabukoze n'abantu banyavarije umuntu nereke icyondi hamaranyavariza ari nacyo gituma nashoboye kubandanya mugabo ntabwo nakoresheje amafaranga yayo ya mapayeje nagerageje kwandika
icyo ni ikimbiro cyiza cyane rwose Lionel ni ikimbiro cyiza
ndayihoze nshoboye gukoresha uburyo bwe wanje
ni ikimbiro cyiza cyo kuzotumira abategetsi bajejwe izo ngurane cyane cyane kugaruka ariko nashaka tugaruke kandi kwa Professor Lionel Remesha agira icyo avuze ku byerekeye cyane cyane zimwe mu ntambamyi cyane bimwe mu bibazo usanga biba bigora agomba gutangura amashyirahamwe cyane ibikorwa byo kwiteza imbere ari navyo gutora ikintu wumva ko ari ikintu abanyagihugu abaguzi bazokenera kenshi na kenshi izigaragaje mu Burundi nuko usanga abantu benshi bahuriye ku mugambi umwe umwe avuze ati reka dutangure akabari usanga ubu bari bwakwiye hose reka dutangure butike gusanga zakwiragiye mu mihana hose icyo kibazo cyotorerwa umuti gute abantu boronka ibintu byinshi byo gushyiramo imitahe yabo bigenze gute no kwiyumvira no ku brainstorming no guteka umutwe
ego cyane no guteka umutwe cyane kuko ego umuntu atanguye umugambi hari igihe ushobora gusanga uyu mugambi hariho n'abandi basanzwe bawubwira cyane n'abandi bakabona uyu mugambi bagahita bashaka bagira uyu mugambi nyine ariko iki kintu cyiza ni uko naho abandi bubwira uyu mugambi iyo uri kuradandaza ukaba wiyumvamo neza ibiri kuradandaza ukaba ari ibintu ukunda kuko hajya ibiko urakora igikorwa cyose uteza kuba ari igikorwa ukunda wihebera kuko hariho abantu benshi iyo babahaye ideni rya mbere acavuga namaze gutunga agaca ahagarika imigambi yari afite hanyuma banki igaca isaba amahera yayo umuntu agaca ahomba igikuru ni uko uyu mugambi ufise urawukunda ukawukora neza abantu ukabakorera neza akazi uyu umuntu agutumye tuvuga ari nk'ibintu by'urubanza ari umuntu agira ategura nk'ibintu by'imanza ategura ibintu byo gufotora cyangwa video cyangwa yaba ibintu byo akazi kose umuntu yogira urima worora ariko ako kazi ukagakora neza cyane ku buryo abakiriya abaza kugura ubafata neza ukabakorera neza akazi hamwe bagenda barakubwira nakavuga jewe naronse nagiye aha bamfashe neza n'ukuri abantu niko batuma ko n'abandi kugira bakugwirize haza abantu benshi kugurira ibyo udandaza icyo kintu rero ni ikintu gikomeye nuko umuntu ateza kwihebera kuko ukudandaza ntibyoroshe ni ikintu umuntu ateza kwihebera nicyo gituma n'amabanki yahaye amahera umuntu ubwa mbere bigeze bumiza personality bararaba ubuntu bw'umuntu kuko iyo babonye umuntu atari umuntu yihebeye umuri banki ashobora kuvuga uyu muntu ni ukuri tukamuha amahera turaburirengera ariko hari igihe babona ko umuntu afise umugambi ukomeye amaze kuwutangura afise umwete n'ubwira banki irashobora kumuha amahera abanyamitari bashobora kumuha amahera ariko icyo nacyo ni ikintu giteza kuba inyigisho umuntu agahera hasi aragenda buke buke ashobora kugenda arahindura ibyo adandaza ashobora gutangura yorora ariko si ukuvuga ko azokwama yorora ashobora korora abonye atangura bitanguye kongerekana ashobora guhindura ashatse guhindura cyangwa abonye hakirimo inyungu nyinshi akabibandanya
ndabona kanyaka tujanye ariko imbere yuko dusozera Lionel Ndayizeye mu kamumotera ugwaruka gushika ubu rumaze rugerageza ivyo mwagerageje kurondera akazi rutarakabona ni nkakaya kamumotera canke ico mwabwira niki
murakoze cyane jewe ava yuko novuga gutera ava yuko ntera akamugwaruka reka manze ntere akamureta reka mvuge leta kubera leta novuga ko yoregira nkuko nkunze kubivuga aya mabanke nakure nk'ayandi amabanke mu busanzwe mu Burundi nagiye mu Rwanda mu Burundi nabonye menga niba bakora uko bisangije ija amabanke numva ngo ari muri rezo mugabo ugasanga bakora uko bisangije mu Burundi kutanga ingurane umengo haraba mukamwana wa mama mugabo muyanda mabanki hari ikintu no vuga bita ngo KYC know your customer niyo mu Rwanda ushora kuba ufite moto bakaguhereza no vuga ama credit pero kubera iki baragira CV iyo umuntu bagira bahereze credit mugabo aha mu Burundi nimwe iyo KYC ntubabaze baricara ngaho bakakubaza identification ntibagira swizi ntibakubaza TSO uhereye hehe hari igihe ugembe n'igihe uzana meme n'iyo ngwati bakanayanka ubwo n'uburorero na rose y'ahantu twatwaye twagomba gukora umugambi wo kurima ibirayi turatanga turabona umubyeyi araduhereza ingwati y'iparcele barayanka completement turamwereka n'umuntu yagize yayimesanga rero tumubwira ati edaire ifite valere kuruta n'amafaranga tuba turasaba waranka rero ucubura ufite hariho novuga n'ibibazo tu ucubura teska amabanki nayo ahagaze muri pozisiyo yahe ahagaze muri pozisiyo yo gufasha amabanki akora gute eska azokwavansa gute nimba amabanki adakoranye n'abo bantu bafite amaproje yavansa gute
ndabona kanya katujanye nk'uko twabivuze ikiganiro n'ikiganiro tuzobandanya ikiganiro gifite akamaro urwaruka nashaka rero Ndayizeye Lionel ndagushimira cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo utubwire ibijanye no kwitunganya mu Burundi turashimiye cyane rwose Professeur Lionel Lemesha ku kanya mwatoye akanya mwarimu Senkari kanini tukaba dushimiye kandi na ingenieur yadufashe mu yabwizuma na Nadia Taha yadufashe kwigiranya ikiganiro turabashimiye mese mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.